Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri ayo makuru muje kudushikiriza. Unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kumunsi wa gatanu hizeye kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka. Hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera y'umwaka w'2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi. Rumwe mu rugwaruka rw'Abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire Abarundi bategereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'Abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira kazoza karwo, kuko ahanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cyama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe? Umuzi w'ibibazo vyama bicanishamwo Abarundi n'uyuhe? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato, twatumiye George Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius Ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyine. Mwiriwe neza bashika ntaye mwese turi kumwe. Mura kumengaho
namahoro namahoro bujumbura gombe na namahoro kabisa.
Yego twebwe bujumbura namahoro namahoro.
Na ni byiza cyane gose. Nashaka rero dutangura kuri mwebwe kuri ico kibazo cugaruka rubona ko ingorane z'Abarundi kenshi na kenshi naho aja mu ganiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane gose ika ibibazo bitarega umuti Abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nk'ibihe. Reka dutangure kumwebwe George Nikiza.
Yego nkuko mubivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane. Iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise imbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipfuza. Ikibazo rero cy'umutekano muke, ikibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane. None igituma ibyo biba n'ikihe? Ku ruhande rw'iwanje, ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona, ikibazo cy'ubutungane, ikibazo cy'ubutungane nicyo nkwe nicyo mbona kiri hagati ya byose. Kuko kuva ubundi bucikukiye bwagumye bugwa mu ngorane, abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona. Uko ibihe byagenda birakurikirana, uko imajenerasi yagiye arakurikirana, bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe. Bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe, kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwari bwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko Barundi canke bari mu migambi itandukanye bamye bakingiranira ikibaba?
Sino bushikiye hose ndabivuga uko, ariko n'ukuri niko bimeze. Aba uko ndabakigihe turavye nk'igihe irindwi na kabiri cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisha tatatu tabonye ibyo ari byo. Hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi, ibyo biravugwa cyane. Na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyabaye irindwi na kabiri. Rero ubwo barumvikana bumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro, ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango. Urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho, jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho. Gukingiranira je nibaza ko koza muri iyo ntumbero yuko hari ikintu gikomeye bibagiye, yuko bategerezwa kwikuramwo bakavanako n'abantu bafise amaraso acafuye. Aho niho no hashira cyane ko hari gukingiranira kw'abo bantu.
Johannes Marius Ndavyegenge mwe mubibona gute?
Ego jewe nanje mbanje kuramutsa n'abariko barumviriza ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye. Hanyuma jewe simava nfata ku kibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane. Uburundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro n'ubwo y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact idagu kwinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise yaje ihari. Iyo ni ihagararaho honyine, kuko iyo umuntu avuga ati Jove divise pour ligne avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko nicyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi zacatuma haba umutekano muke, ariko kandi amatora arakenewe yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu biri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu acagire kirera arondera ukuntu burya abasangiye ubusabikanira isambu n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajemo na manipulation mwaje si desore mfatiye kuri jeunesse. Ndama ntanga akarorero gatonyi cyane, iyo uravye nko umubyeyi abantu basi umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ubuge amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronka ari umutwajya burya ntabara cyane icyo nicyo nabyayo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agize ibiraba neza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe mbere amafaranga uzarira mu gahinga uzajya gute uzajya utekanya icyo navuga bwa mbere abarundi boshyira hasi za ngendo nerekeza kwivuga mu biganiro nk'iki nyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo bahawe na bene byo utabihawe urindire uzoronkana hirya yejo utarose nawo abura urwango habura inzigo icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira hirya yejo uzosanga ari ibintu bizokama biri ahandi ni kugira naka ari nk'icyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indeba abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe nabe
nibyo. Ego George nikiza mukanya gatoye cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Ego imbere yuko nja kuri ubutungane nk'undire Frederic ngaruke no kuri ibi mugenzi wanjye avunze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibi byo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cha autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafurika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mvo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa kuvunira buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agakima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale sinzo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi ibaza ko ari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca igihe tumuciriye igisoko nuko adogicamwe rekaje kubutungana wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye ego mu Burundi harabaye yama icaro byinshi cyaca no bwitabaye igitega ukuri ko gaheruka kuvugana ideke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza kuko usa kuko n'umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu hagati mu gihugu kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu basibagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze ukonyene biteza kumira ko uri ubushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha niho hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'ingenzi bwitwabwe n'ikirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashobora hanyuma kugira ngo
izindi nzego zishobore gukora neza. Mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka goba rukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'Igifaransa manipulation. Icyo kibazo cyoterwa inshuguti akanya gato cyane.
Ego najere kamaze gato nyishimbe kwa kakana ari kintu havuze yameze nk'ugiye wanje kuko navuze nusanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha oya burya nibyo navuze ati ntazera ngo de ora umugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de najye bunye no wonyereka George akambi ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunye no kimuronka ko mwacankorera kwinshi ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari ndayicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye reka n'iki gihe urabyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho sinaho honyine fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona mubyira contact n'abanyamahanga nyuma yuko ibyabaye kuri Maconjo none si mwene ibyo nyine ni ibyo by'amabiba si ukuvuga ngo nibo baza kubikora mubwo bakoresha ni ukumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma iyi manipulation nayo navuga kugwaruka bitegereza kugira conscience rukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi tutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo uyambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi nico none ko ndavuga ati menhozenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu
tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradio hijwe ry'America isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywa muri radio ijwi rya Amerika Didier mirewe neza muri hehe muri Bujumbura muri hehe
cyende Didier ndi Bujumbura
yego murafise kibazo murafise cyumviro nduga ku ijambo
yego cyane agomba kubaza abatumire
yego
kenshi ugwaruka rurakunda gucinyizwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyiyumviro bakuye mu migambwe yabo nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshe mu Burundi kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe kuko uravye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka n'ukuntu ariko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka none kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira ko kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ugufite ibijumbo ngo agutware imbwa rero ibyo ntitwobifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu yuguteza imbere ugwaruka kuko baravuga mu ntuze mwanditse go gushika muri DND plan kuko ugwaruka goba gwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uravye mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira kazi no gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu biyayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo c'ugwaruka naha kazi kubura ariko bagakereya de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha n'iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu kugorora n'igihugu cotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza
yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikiza na Johannes Marius bagira ico bavuze ku vyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon Leon muri beneza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane icyumviro
cyumviro cyanje nashaka gushikiriza twebwe byose bishobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane zidahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisitama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indano kato mvuga ati cy'ubukunzi kubera iki yaba nk'umudepite cyanke perezida arabona yuko amwe uva ku butegetsi abona yuko atadefinira gusukira amatungo kandi atadefinira kugira atatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana nawe wundi agomba gusukira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bushoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira ababishobore bakabaca kuri twe bw'ugwaruka kubera babona ati bajya ntibafite inguvu bituma natwe tubamanikire n'ikintu bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafite politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yankazire neza ugwaruka rwabo ariko ibyo bikatuba gatanu byiza twabona yuko hoba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi bagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko naho uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari filisharije
murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo ekane vyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarirwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato umuntu umwe
murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo aba nibyo bitigeze byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyumviro bya babatumwe n'abanyamigambwe abanyepolitiki ku ruhande rumwe muntu yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muntu yo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba uwo nta bari umunyepolitike abari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri yatigenda urabe ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hama ukabyumva ukabisigurira urundi gwaruka ibyo n'ukuri je ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe kugiti ciwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera inge nayishira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akandi gukosorwa cyane abajene ntitwaye kuja muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kuraja ufisi ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza udashaka urabyaha ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ngorane ikindi naco ndagomba gukoresha Leo nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashira hamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma. Indi kwarinda sindi nicaricyo. Ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi, biri mu banye politike batari ku butegetsi cyo muri opposition.
Yego me.
Nuguhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe
naba
jeune bazofata la conscience bakabona yuko akazoza k'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiri yo bajya.
Yego me reka duhe ijambo.
Ntiza kufata bati dukeneye kujyaha, dukeneye yuko umuntu adushigikira adushikanaha.
Yego me. Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon. Wihute cyane.
Je nanje nabagomba manze mpereke iki ahereje ko George manira mushigikira ukantu gatonye. Hariho ikibazo cya Macdo video ku bantu bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bya biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete singaho nyene. Ya ndamuhakarorero gatonye cyane ejo bundi si kera bari ko baraba abigisha muri university aho uzosanga muri kaminuza y'i Burundi uzosanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira. Ijo ni ibintu birimo ne kurante none mwibaza yuko ubone yari politike yari karagira cyane n'imwe byo kwiyuganira ko nyene n'ikindiye no kubwira aho ratugira ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni byo biba none ahandi aho uzasanga umunye politike ari karategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira. Ibyo nayo ni ingorane y'abarundi kandi si ingorane y'ugwarukiyo, iyo ni ingorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu. Hanyuma kuriki nacyo cyuko ngo idide yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ivyo navyo nzi wewe uko ugasanga ngo babateguye. Hari ikindi kintu nakunda gukwemera, sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko avuga yuko ugwaruka kumba umenga nta bwenge rugira. Ubwo bavuze ubwenge bashobora nabo nyine kwiyumvira bijya kwari kwiyumvira ko ashoboye kuvuza icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwi ahubwo gusa icyo nuvuga no hano ruza kumugira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo iki n'iki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza. Nawe ubundi ho kugira rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane. Hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
yavuze
ikintu abantu niboja ku butegetsi bafise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa kugira ngo bahatungire oya muzambine ndavuga ati abarundi bareke kuzamara ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2022 ngo 2022 batesha umwanya abantu. Ibyo bintu byatura tugabane niba nka bisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi. Umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi haje niho byoba na byiza kuko nitwaguma tusanga abarundi bariko baraduhingira fundi yuko umuntu azokwa amazi yuko ibintu bidakunze ashaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akari kubera n'ibyo niko kabisa arugwaruka rwinshi rushomereye
acarohereza
amafaranga make nyine tuyoga dukenye cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje.
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka rwacu gucyo bizari bi cyane.
Johannes mwavuze ko abantu bakwikurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sibyo?
Oya, ni ibyo bakoreye ni kimwe, ndiko ndavuga ngo kurya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kurya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu aguhe icyo utakoreye.
Ego mereka
niba genda ukabwira abanyagihugu ati jyewe nkeneye ibi n'ibi ko imbaraga amacugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamuye atsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambwira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo ukishyiraho rwawe amagara ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ushakiye
kumfasha gushyira mu ngiro programa yanjye rindira nawe uzashyire mu ngiro programa yawe.
Yego tubibutse inshuti mwese ko muri komabanda nyakumviza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika haragakiza muri neza
Mwiriwe
neza, murakomeye, murafite muri hehe?
Turinga muri province Rumonge.
Rumonge, murafite icyumviro, murafite ikibazo ku kiganiro turiko turagira cy'ugwaruka?
Yego, ndafite icyumviro ngo maze gushikiriza. Na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato, ni ukuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka 30 kugera kuri 30. niyo bantu ahanini usanga bafise inguvu zo gukora nyinshi bagakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu, haba mu buzi butandukanye, haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere. Nibyo rero politiki yari itanze nabi kuri abo bantu, urumva bica biboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimura mu migambi yabo imico hamwe n'ibindi. Nicyo gituma rero icyo gisaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umutwe muto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere. Nicyo cyiyumviro nari nashaka gusigira.
Urakoze Haragakiza Regahe n'ijambo ndayishimiye ndayishimiye muri iyo neza.
Yiriwe
munafite ikibazo mafite cyiyumviro duga ku ijambo.
Ego ahanini tena gomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Rero navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze, twarabuze icyo nokwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka, amaparasera, inzu bariko baraduza, ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe, tubasize mu rukundo, tubasize mu rwango, tubasizehe. Hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafatira ku bukene, inzara abana baba barimwo. Hariho umutima ugwaruka ruhendwa ariko ntibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki ari abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ubatura bashyitse muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura umwinga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero njye navuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nago bitegure kazoza kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe. Ntibame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo, ntibabone urukundo bashyize mu bantu, ahubwo bakama ko babigisha urwango. Njye navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwitebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo. Ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani, bakureho politiki y'ingwano kwa mariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye. Yeno bwa ntanini ni
urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka yitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye ndagushimiye ku cimbiro mushikirije Elkana namwe Haragakiza George. Ndayishimira avuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero, batabona kure, bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza. Eka kabavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ku iki akanya gatoyi cyane rwose munsi munotumwe.
Murakoze. Ego nibyo nje ndakubwire ikiseke kutabona kure kw'abategetsi sindi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanjye ndafise quatre strategies de croissance et de lutte contre la pauvreté. Umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza. Yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka rudoronka kazi, ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga, imigambi mikuru nikurituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga. Iyo mugambi uriho ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki. Yandakubwire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategi ya development durable de tourisme, strategi ya industriel, strategi de bonne gouvernance, hari ama strategi menshi leta yashizeho n'ingene yoja mu ngiro ariko vraiment ntaraja mu ngiro rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngiye kubyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abanyatadenagije arabizi aho imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigo biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero naribyo n'ibibazo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ku migambi yose ipanzwe mu matiriwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marios nawe ndaguhe umunota umwe canke munsi umunota umwe ubwico uvuze ku byashikirijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyangwa gusa
mu bisanzwe njye nibyo nahereka ku mbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biterwa gusubirwamo bigasubirwa neza abantu bakaraba ingene byoza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akato dukorose ukunuku hari aho bahora bitana abadacikana ugasanga bose basigagira politike yo kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzanje George bishobora kujya mwibi nyene nimba leta ihari yarateguye programa kunuku mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushigwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane je nta ndansavamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyene ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyane abandanye harimo iki nacyo uwo mugenzi wanjye avuze nibyo se uko kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko aricyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga ntabibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ni nyene ibinye ndiko ndakubwira peut-être ko uburundi bwacu uzosanga les politiciens bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo nicyo cyo kurondera ni wawundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira uburundi ibibazo bwamamwo bihere yana tanza karoero koroshe nabiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwe ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira nibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa turiruka inyuma y'ibintu bitari byo akuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene renderera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigaruka ko mushiga ntahe Johannes Marius icyo kibazo nicyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi boba batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Emmanuela niyo neza Emmanuel muri hehe vuga cyane gose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo canke cyimviro egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi duga ku ijambo twumve Emmanuel reka tuguhamagara mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo kushya ntahe George Nikiza Johannes ravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi muri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze akarorero ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
ego ego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bavura ingorane ngira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho abantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari ukugwiza ibintu bakora nuvuga ko dans ce contexte l'analyse des priorités pour la consolidation de la paix au Burundi c'est mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi nuvuga yuko abantu barose ibyo bakora bagakora n'idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo mwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunde hanyuma ngo yanteze mu Burundi umenga ashyigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajena leta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakigiura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batawe n'agashavu ngira ndakubwire yuko n'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zindi na kabiri ariko kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma mpendukuye gatoyi mbona hariho abajeune abantu urwaruka rukiri ruto nubwo ati imyaka 15-30 ruri hanze y'igihugu bariko bararonderana kugira ngo bavuge ibyakaivavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa uno munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero icyo gituma rero buraba hegeroma ikibazo icaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 60% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha kubera umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo iby'ubutungane no kubafasha
n'indero n'inyigisho egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko burya umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika imenye imana muri neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro ego duga ku ijambo
ayo mu Burundi harakwiye yuko rwaruka muri bino bihe rutoshobora kutarumvika abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu ugasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abo bantu babasutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bagageze yuko bagabura ibyo bakuyemo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye rubikanda ta kintu kinini hakuru mbona rwaruka rwa ariko ruzingukiramo urumva hari akwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rubisuka mu bintu bataza rumvirwa abanyepolitike cyane cyane kuko ibintu abanyepolitike bibasura no gukwibuka bamaze no gushaka ubutegetsi rero abo rwaruka rwose nk'abarundi ubwo ufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko izo bya politike byabo abone politike adashobora kuduhenda ngo tuje muri ibi na biriya na muri ya tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane.
Murakoze Bimenyimana. Reka duhe ijambo Felix. Felix mwiriwe neza?
Mune cyane.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, nafite icyumviro. Nagoma nitwaje utugani tw'Abarundi.
Yego.
Ugutegeye kunda abayose hagufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza mu bisanguka naho jewe ndiko ndarurengana nkabiri n'abanyapolitike mu bisanzwe ugwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike. Abanyapolitike baronenda zabo, natwe rero turabe kaza kacu, kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa. Bo barakomeye abana babo bari kubariga, abana bariko barabandanya ariko bibakira amazi naho gupfa abana babo baje kuma babaho. Mubwo tube natwe tuzatwa ibintu by'ingerebezi ntarandiriye. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Felix Imana. Mushe na Johannes Marius amasegonda 3.
Ego mbere koko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze tese ziko tuvuga bimwe, tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe, ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe, ikibazo ari ababishyira mu ngiro. Hanyuma ngende mpumurije umugenzi wanjye George. Jeff nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa, oya natanze akarorero gusa mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza. Ntavuga ni oya, sinadaka ko kubera hajya byagenze ko ntibyabaye. Nkavuga ngo ahubwo rero londerera ubu ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona yaba ariko barabigira ibibazo ku nuku nuku jya ibyo ntabyonzi mugabo birashoboka. Ati bariho bameze ukuntu bazagira ingorane bazi nk'uku nuku nuku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo, ikibazo n'igituma nabo bahari bari baragize izo ngorane n'abandi bashaka bakagira ingorane nk'izo. Burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kiragira kumuvura ubushuhe gusa, umuvura iyo malariya. Aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoka. Hanyuma njyewe ari kintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere, ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakagira ibiganiro. Ibiganiro nama mvuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizovamo atanu icyo bimaze, ariko ntibitesha umwanya. Ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'Abarundi bashyiremo n'urwaruka, bacye bababwira bati fuera le droit du jour, ni kuraba ingene murondera ingene muha akazi urwaruka. Hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe wabo genzura nibere ku kazi. Hanyuma niba yashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati yego cyane oya ntasubizamo. Nuko rero je mbona umenga ikibazo cyojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora, ntirukeneye ubwo izo nzoga uja kumuha uno munsi, ntirukeneye iryo tabu umugore uno munsi. Ndabaye kutumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira. Aho niho guma nyuma ya politike myiza. Hanyuma nkacananga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka kumvuga nti n'ubu ndarisubiyemo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse, icyo wanze waracyanse, reka uwakivuze agikore. Hanyuma wewe uzazunguze uti cya kinini navuze ntibona ko uyu yababye bahenze ni mundekere uburoge nkora ibi, aho bizaba byumvikana mugo niba bavuga ati ntacyo nkeneye hamugaje zo kugikora jenzo yana nabaye bakemeza bagati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hakiye hazuyu
akabyica. Reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya n'ivyimvo vya Bimenyimana na Felix mukanye gatoye cyane rwose raba kwisa
ndumva ko biriko birasa n'ibikigano kisa nuko kiyo kirahera icyo twari ko dindose tuvuga no musi ni kibibazo by'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite. Je nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho zitaraheza burya uburyo bw'ingene ugwaruka rubaho biva kuri go umwe wese ku gitwe ciwe adakurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe gwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ubundi bwose ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakora niyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana. Nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda njewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo gushikaho njya kuri booking cyane ku kibuga cy'indege cy'indege dija muri Uganda mugenzi afite yonja uja muri Ethiopia muri Afrika yeto hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo no hanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese hari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivere ushoboye kubishikako niho uronka ingena abantu bagufasha nabone bagiraho bahera naye ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugakora uri hose kufata iyo ntumbero nuko ari bigeza kugendana
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Patrick Aligitega. Patrick muri Veneza
mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ari ni James icyumviro
yego
ubisanzwe politike y'u Burundi ibyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko jende umujene sanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga no kuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora ndashobora gufata umuntu akize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogende ushire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyene ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick reka duhe n'ijambo sozera duhe ijambo honesto
ego nta kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiye kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure utwitira uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni ikintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi. Murakoze.
Urakoze Patrick rega ijambo Onesphore mu kanya gato. Onesphore mwiriwe neza
mahoro neza
murafite ikibazo cy'umviro kanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu abatumire turi kumwe.
Jewe narashaka guterera cyane dufatiye kuri abantu bariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubwibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki bubunye tugafata n'abadukuriya tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera nk'ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zagejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo bobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babasisukuru baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mu cyanditse mu masezerano mwasezeranye hanyuma ni inzego z'igihugu
tuvuye akanya karagiye moshya ntahe Onesphore sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntituzyemeye bokemezwa nande mu gihe ivyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera ko igihugu cemera ikindi kigira kabiri kubijyanye n'ibinyene byo gwaruka ufatiye nk'ubu nk'umushikiranganje ugwaruka muri kino gihe mu gihugu yo bari mu gwaruka cyangwa yo bari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyisha reka baguhinyisha umushika ntahe onesfor reka baguhinyisha George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hariho ibintu byinshi bivuzwe ku banyapolitike eka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo make cyane gusa amasobanuro 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe bitari bike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega avuze ari turabye inyandiko n'ibyo banyitsirike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nk'ibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko n'ukuri ubwira ngo uje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere binatera ingorane ikindi naco ico rero ni kibazo namye mvuga nti ikibazo cha leadership ikibazo cha leadership n'ukuri
ico kibazo gihambaye cyane gose
uko umuntu yogisha ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishira hamwe
George Nikiza
birasaba yuko arongera amuhasa experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo n'isirasi bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironda kuko nta muntu
rego reka George reka n'ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasegonda 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugaruka amasegonda 30 nturenze
jewe ndera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwo niwo ikibazo bijya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanyapolitike bomenya yuko bategerezwa nuko ubanezura agiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeye kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye nkama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego n'ibi ugomba kumenya ku byo
ukubaha
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ndabingenge murakoze cyane rwose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu misiri imbere n'ikibazo cy'ukugaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanyamanyu biradiyo ijwi rya Amerika baraduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu ngingo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika.
nobody like you. Ibishimo, ibishimo nibihenda I will hold it down. You better treat me right.